ndabashimiye cyane murakarama.
Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Radio ijwi ya Amerika isamya nyari Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda miliyoni z'anshuti mu isi duteramanye buri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi ya Amerika ikaze makuru yacu yo kuri saha. Impunzi z'abarundi hafi 95% kwijana mu ikambi ya Nduta no mu ikambi ya Nyarugusu ntiziri candagisha urucanco rw'umugera corona kandi ntizirubona co kimwe.
Kuri turasabye leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe kuko ni mu gihugu c'u Burundi izo nshinge zicandagisha ubugomba ni kubushake nta guhatwa kurimwe.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi.
Abo ni bamwe muri abo barundi impunzi. Igihugu cy'u Budagi cyahagaritse ibikorwa byo kumenyereza ingabo z'igihugu cya Mali. Uburusiya buvuga ko naho ibihugu byo murengero byafashije igisirikare cya Ukraine bigatuma umuvuduko w'itero by'Uburusiya ugabanuka bitazobuza icyo gihugu gushika ku mugambi cishinze. Aya makuru rero ntimutangwe ni mukanya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubudagi bugiye guhagarika uruhare rwago mu bikorwa by'umwe bw'Uburaya mu bijanye no guha imyimenyerezo ya gisirikare abasirikare b'igihugu cya Mali, ariko bwiteguye kubandanya gukorana na ONU mu butumwa bw'amahoro mu gihugu igihe ibisabwa byoba bikwiye. N'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Minisitiri w'ingabo w'Ubudagi Christine Lambrecht yagize ati ntidushobora gukomeza gushyigikira uburyo nk'ubwo, niyo mpamvu tuzahagarika uruhare rwacu mu bikorwa byo gutanga imyitozo ya gisirikare. Icyo cyemezo kije nyuma y'ukwezi umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ureze ingabo za Mali n'abakekwaho kuba abarwanyi b'Uburusiya kwica abagabo b'abasivili bagera muri 300 mu mujyi wo muri Mali rwagati. Hari hashize kandi amezi arenga abiri Uburusiya buvogereye Ukraine. Ubufaransa n'abafatanyije nabwo mu rugamba ku barwanyi bakisilamu muri Mali mu ntangiriro z'uyu mwaka bavuze ko bazakura ingabo zabo muri icyo gihugu nyuma y'imyaka hafi 10. Icyo gikorwa cyo gukura y'abasirikare cyabyukije ibibazo mu birebana n'ibihe biri imbere by'ingabo zikomeye 14 z'amahoro za ONU zizwi ku izina rya MINUSMA n'iz'umuryango w'Uburayi ziri mu butumwa. Hari ubwoba ko uko ibintu byifashe muri guverinoma y'inzibacyuho ya Mali abasirikare b'iki gihugu batojwe n'Ubudage bashobora kurwana bafatanyije n'ingabo z'Uburusiya kandi bakaba bahohotera uburenganzira bw'ikiremwa muntu nk'uko byavugiwe mu nama y'abaminisitiri i Meseberg umujyi wo mu majyaruguru ya Berlin.
Urakoze Jenny. Izinga rya Fiji kuri uyu kuriri ku nkengera y'ibihari Pacific cyafashe ubwato bw'umutunzi w'Uburusiya Suleiman. Inkuru reka dusubiremo inkuru ariko tubwira ko tutayifize ariko turayifize. Izinga rya Fiji kuri riri ku nkengera y'ibihari Pacific ryafashe ubwato bw'umutunzi w'Uburusiya Suleiman Kerimov ribisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazize kuba afitaniye ubucuti n'imigenderanire ikomeye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Edi Rwema.
N'ubwato bwitwa Amadea bufite agaciro ka miliyoni 300 z'amadolari. Ifatwa ryabwo ryasabwe na Minisiteri y'Ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibushinja kurenga ku bihano byafatiwe nyirabwo n'ibindi byaha bijyanye na ruswa. Bwafatiwe ku nkombe ya Lotoka mu kirwa cya Fiji. Nyirubwo bwato Kerimov muherwe ni umwe mu nkoramutima za Perezida Vladimir Putin zafatiwe ibihano kugira ngo zimwotse igitutu ahagarike intambara yatangije muri Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko Kerimov ari mu bantu bake bakirijwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya binyuze mu itonesha na ruswa. Uyu Suleiman Kerimov asanzwe ari umushoramari mu bucuruzi butandukanye burimo ubujyanye n'ingufu za gaze, imari n'amabanki, ni n'umujyanama muri leta. Mu itangazo Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merrick Garland yavuze ko ntaho abanyabyaha bazemererwa guhisha imitungo yabo. Yongeyeho ko minisiteri ayobora yahagurukiye umuntu wese ushyigikiye ubwicanyi n'ibikorwa byo gusenya muri Ukraine.
Barakoze bagenzi bacu je ni mukankuzi na Edith Rwema badushikirije amakuru avugwa hijya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ishuri rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tatanguye kuyavugwa ku Burundi igitigiri c'abasirikare ho Burundi bishwe n'umurwi w'iterabwoba al-Shabab muri Somalia gushika ubu ntigihurirwa ko na bose umusirikare w'umurundi atashatse ko amazina yiwe atangazwa yabwijwe y'America ko hapfuye abasirikare 30 n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Amakuru yuzuzanya hamya ko abasirikare bagera kuri 30 b'abarundi bishwe abandi 20 barakomereka mu gitero cha Al-Shabab cabereye mu kigwati cha El Baraf ku birometero 150 mu buraruko bwa Mogadishu niko bamwe mu bategetsi bavuze. Intwazangabo y'umurundi yabwijwe ya America igisata cy'uri mu gisomari ko abasirikare 10 baguye aho nyene mu gihe abasigaye bagiye gucikana bitewe n'ibikomere yanemeje ko akira abandi basirikare baburi urengero. Umuhari wa Al-Shabab wawaye manze ko wishe abasirikare 173 muri ico gitero ukwigamba bigoye gukenguza mu buryo budahengamye. Irindi soko ritandukanye n'irya mbere ryabwijwe rya Amerika igisata c'ururimi rw'igisomari ko abasirikare 161 aribo bari muri iyo kambi igitero cagabwa. Indongozi y'umurundi yemeje ico gitigiri. Iyo ndongozi y'umurundi yabwiye igisata c'igisomari icijwe rya Amerika ko abasirikare bari bafise amakuru ko Al-Shabab yari kiyegeranya mu kigwati ico muri ako karere amasaha 40 n'umunani imbere yuko igitero kiba. Yavuze ko abasirikare baciye bitegura kwirwanako maze bimbi binogo. Yamenyesheje kunyeshamba zigera ku 150 arizo zateye iyo kambi. Yavuze ko icyatunguye abasirikare yari amabombe yaturikijwe na Al-Shabab ku irembo ry'ikambi. Amenyesha ko izo nyeshamba zakoresheje amakamyo 3 yuzuye amabombe, hakaba haturikijwe amabombe afite uburemere bwa ba 20 kuri iyo kambi. Iyo ndongozi yemeje ko imwe mu makamyo yarimwo umwiyahuzi ariyo yononye ibintu byinshi. Mu itangazo ry'ubushikanganji bwo kwivuna abansi bwayo, leta ya Burundi yari yatangaje ko abasirikare bayo 10 bishwe, 5 barakomereka, abandi 25 nabo baburirwa irengero. Uburundi bwanavuze ko bagwanya 20 ba Al-Shabab bishwe muri ico gitero. Ku rubuga rwa Twitter, President Evariste Ndayishimiye yavuze ko atamajambo yoronkahagije yo kwiyamiriza ico gitero c'iterabwoba cakozwe ku ngabo z'u Burundi. Yanditse ati nifadikanije na Afrika yose yabuze abahungu n'abakobwa nkabamfashe kano kanya kugira impoze imiryango yabuze. Umuryango umwe bwa Afrika, leta ya Somalia na ambasade ya Amerika Mogadishu bose bateye ivyatsi ico gitero ca Al-Shabab. Umukuru umwe bwa Afrika Musa Faki Mahamat yubasha abasirikare b'Abarundi bishwe avuga ko ico gitero bunyamaswa kitazogabanya ingufu z'inteko z'umwe bwa Afrika mu gushigikira Somalia. Umushikiranganji w'imigenderanire ya Somalia n'andi makungu yahamagariye amakungu guhu buryo buhagije ingabo za Somalia n'izumwe bwa Afrika buzishoboza gutuza iterabwoba muri Somalia. Ambasade ya Amerika Mogadishu yahujeje imiryango yabuze maze yifuriza ubukira vuba abasirikare bakomeretse. Umukuru w'igisagara cha El Baraf Abdulhai Haj Muhammad yabwije ujya Amerika ko ingwano yo kuri iyo kambi kuwa kabiri ari ya mbere ikomeye kurusha izindi zose zari zimaze kuhabera. Intambara nk'iyi ntiyari bwigere iba muri kano karere, niko yavuze. Yongera ko ati yari ingwano ruhasha. Yavuze ko abasivile babiri bishwe, abarenga 10 barakomereka. Iki gitero nico ca mbere simusiga kibaye ku ngabo z'umwe bwa Afrika kuva igikorwa cazo gihinduye izina n'imikorere yo mu ntambara haraheze ukwezi. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kemeje iki gikorwa gishasha kacise umugwi mfata kibanza wo guhagararira amahoro muri Somalia ukaba ufite igikorwa co kugabanya iterabwoba rikorwa na Al-Shabab, ukomeza inzego za Somalia z'ukwivuna umwansi hamwe no gutegura guha Burundi amabanga yose inzego z'umutekano za Somalia. Uwo mugufise ikiringo co kugera mu mpera z'2024 yagikorera ku butaka bwa Somalia. Mu mwaka wa 2019 mu kwezi kw'icenda abandi basirikare 12 b'Abarundi barishwe muri Somalia mu ntara ya Shabere yo hagati mu manuko bushu burengero bw'umugwa mukuru Mogadishu, mu gihe amezi abiri imbere yaho abandi ndwi barimo intwazangabo yo ku rwego rwo hejuru bari biciwe ahitwa Balad ku birometero 30 bya Mogadishu, nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu bari bahari akemezwa n'igisirikare cy'u Burundi yabitwemereye. Uburundi bwatanguye kurungika ingabo muri Somalia kuva mu mwaka w'2007. Icyo gihugu cya kabiri nyuma y'Uganda gifite abasirikare benshi bakaba barenga 4,400. Ibindi bihugu bifite ingabo muri Somalia ni Ethiopia, Djibouti, Uganda na Kenya.
Urakoze eroje impunzi z'abarundi hafi 95% kwijana mu kampi ya Nduta na Nyarugusu ntibari candagisha urucanco rw'umugera corona bivuye ku bihuha amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye zyatumye benshi bagira amakenga. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu James Jovina ari mu gihugu cha Tanzania.
Igihugu cha Tanzania gisigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 145 ariko mu bitigiri dukura mu biro by'umuganga mukuru ajeje amagara y'abantu mu ntera Kigoma abamaze kwicandagisha bagera hafi 2750 gusa benshi muri bo n'abageze mu zabukuru. Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye wa mbere hama hakurikira abanyagihugu bose harimwo impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Incanco zabaye iza mbere zitwa Johnson & Johnson zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hama hakurikira izitwa Sinopharm zavuye mu Bushinwa hamwe na Pfizer. Ibihuha amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nibyo hanini bituma benshi batinya kujya kwicandagisha uwo mugera. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bahaye ikiganiro ya Amerika.
Ugo rushinge rwa corona nago twipfuza kuko nabagwiteje ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari kubandanya bagenda navujya bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi. Ugo rushinge rwa corona nago twipfuza. Kandi ikindi nacyo twongerako nuko no kumashura abana basigaye biga nabi bivanye n'izo nshinge babonye igari bakiruka.
Ico kibazo cyo kuvuga ngo gutera jo singe za corona tugombye ico kibazo ebyo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye
ntajeho nyene ntangwe kuzumva numva agahinda mu mutima nta mahoro tunasubiye kumva. Nukuri aha ni ngorane kumutekano w'impunzi aha nukuri twege kweri twarabyumvise turabura amahoro mu mutima wacu. Nukuri ni murabe ibindi bintu murangene mwodufasha mwoye kutuzanira ibintu he nivyo
turagira amagenga je niyo ngaharura nko kuri je niyo hageze ku mwanya wo kuza guteza nsi nkanda hababuze
zita gusa babanze batanye nyigisho rucanze rusigura iki rufashiki bigende byonyine.
Nukuri umutima ucuga muri hejuru
kandi nukuri turasabye Leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe kuko ni mu gihugu cy'u Burundi izo nshinge zicandagisha ugomba ni kubushake nta guhatwa kurimwe.
Nawo biruko harimwe bake bake babona yuko izo chanjo zikenewe kandi zofasha gukemura icyo kibazo gihangayishije hafi makungu yose kandi kitarafatirwa umuturama mu gihe cy'imyaka hafi 3 kuva uwo mugera corona wadutse mu gihugu cyo Bushinwa.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Nukuri turashima
hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwigwe turi impunzi bamwe bamwe nibantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanganya ne ubuzima bwiwe burangirikanye.
Kuva mu ntango z'umwaka w'2020 umugera corona tanguye kuvugwa mu gihugu cha Tanzania, ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medicine Sans Frontières ariryo rijejwe igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera ritanga nyigisho kubijyanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera corona. Gusa izo nyigisho zashikiye bake naho atari bose ariko bamwe bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho byankenerwa mu kwirinda uwo mugera. Muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ibyo baronkejwe byamaze guhera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS yemeza ko mugera corona umaze kwica batari bake hose ku isi ariko nta makuru y'abandura kibure abicwa n'uwo mugera arashigwa habona mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi imyaka 3 kuva uwo mugera utanguye kuvugwa. Gusa makenga ni menshi ko byogira ingaruka mbi mu kazoza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamanyira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda unaho ni bamwanya ukiganiro camagara abantu bunga bunga ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mugenzi wacu Eugene Mukankuze.
Ndabaramukije mwese ni Eugenie Mukankusi murakoze kuba muri kumwe natwe muri ikiganiro bunga bunga ubuzima. Igituntu ni indwara imaze imyaka, ni imwe mu ndwara zandura cyane ku isi. Abantu miliyoni zirenga 9 banduye igituntu mu mwaka 2020. Indwara yica abarenga miliyoni imwe buri mwaka nkuko ishami ryawo ni ryita ku buzima WMS ibivuga. Igituntu gifata hanini mu bihaha. Ibimenyetso byacyo harimo inkorora ishobora kuvamo gukorora amaraso, kubabara mu gituza, umuriro no gutakaza ibiro. Iyi ndwara yandura ikwirakwira binyuze mu mwuka utwara uducandwe umuntu yirwaye asohora koroye cyangwa yitsamuye. Nubwo igituntu kiboneka ahantu hose ku isi, abenshi mu barwara iyi ndwara ba mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa uciriritse. Ni imwe mu ndwara zica abantu bafite ubwandu bwa virusi itera SIDA. OMS ivuga ko miliyoni 2,500,000 bari barwaye igituntu muri Afurika muri 2016. Abakurikirana ibintu hafi bavuga ko hari ibintu bifatika byagezweho mu kubuza indwara gukwirakwira mu myaka yashize, ariko ku icyorezo cya COVID cyabisubije inyuma. Ikigega gishinzwe kurwanya SIDA ku isi, igituntu na malariya, gihamagariza guverinoma kongera guhagurukira iyi ndwara ifatira mu myanya y'ubuhumekero. Muri Afurika y'Epfo ahaboneka igituntu cyane, itsinda ripima abantu ribasanze aho bari kugira ngo barebe ko bagira icyo barengera nyuma y'ibyadindijwe n'icyorezo cya COVID-19.
Nubwo ivurwa ndetse ikaba yanakwirindwa, indwara y'igituntu nihitana abantu benshi muri Afurika y'Epfo. Mu gihe cy'icyorezo cya coronavirusi, umubare w'abisuzumisha igituntu waragabanutse cyane bituma abantu bapfa. Umugabo wa Rayota Waiza w'imyaka 32 arimo bo yahitanye.
Ururimi rwiwe yahora avuga ko rumujya, ntiyanumva uburyohe bw'ibyo kurya. Niho namusabye ntireka tuje ku ivuriro, aho niho twamenyeye ko yanduye.
Nubwo umugabo wa Waiza yari amaze amezi 2 ku miti, yapfuye azize igituntu mu kwa 8 k'umwaka ushize. Ubwandu bwe bwatumye uruhinja rwabo rushyirwa ku miti rurinda kwandura, ariko kandi aracyahanganye no kubura uwo bashakanye.
Kuko hari iyo tubimenya kare, byarashoboka ko yakabaye akiriho.
Global Fund, umuryango mpuzamahanga wiyemeje kurwanya SIDA, igituntu na malaria, uvuga ko ikorwa ry'imiti mishya ivura igituntu ryadindiye cyane. Iya duka ry'icyorezo cya coronavirus rikaba ryaratumye ibintu birushaho kuba bibi.
We have seen more than 20% drop in.
Twabonye igabanuka riri hejuru ya 20% ku mubare w'abasha kugera ku buryo bwo kwisuzumisha no ku buvuzi. Muri rusange, ubwandu bw'igituntu n'impfu zitewe nacyo biriyongera. Impfu zitewe nacyo ku nshuro ya mbere ziyongereye kugera kuri 1,000,000 zivuye kuri 1,400,000 zariho mu mwaka 2019.
Ivuriro rishya ry'imukanwa riterwa inkunga na Global Fund rigamije kuziba icyuho mu kwisuzumisha igituntu.
Ntushobora kurinda abakuri hafi indwara nawe tutazi kufite, rero turabasuzuma. Nyuma yo gupima icyo ubusanzwe dukora, iyo dusanze baranduye igituntu dukora ibishoboka tugakurikirana igituntu mu bo bahuye nko mu miryango, inshuti bose bakaza tukabapima.
Leta nazo zirimo kwigira ku makosa yakozwe mu gihe cy'icyorezo cya coronavirus mu kuvugurura ubuvuzi bw'indwara zari zarire.
Nyuma y'ibyabaye, ubu iyo turimo gupima COVID-19 dupima n'igituntu, ariko ubu twasanze turimo gukosora amakosa yacu. Ubu turimo kongera ingufu muri gahunda yo guhuza ibikorwa bijyanye na COVID-19 n'ibindi bikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze birimo na serivisi z'igituntu.
Mu rwego rwo kugira ngo umuhate nk'uyu ushobore gutanga umusaruro ufatika, umuryango Global Fund urasaba umuryango mpuzamahanga inkunga ingana na miliyari 18 z'amadolari ya Amerika. Uyu muryango uvuga ko iyo nkunga izafasha mu gukosora imbogamizi zatewe na coronavirus no kwegeza isi hafi yo kurandura indwara z'ibyorezo nk'igituntu.
Muganga Michel Gasana ni umuyobozi ushinzwe kurwanya indwara y'igituntu wa WMS mu biro by'akarere bya Afurika. Aratubwira muri make ibijyanye n'igituntu n'ibirimo gukorwa mu kukirwanya muri Afurika.
Abantu bagera kuri miliyoni 10 bavugwaho ko barwaye igituntu, hanyuma 25% byabo bakaba babarizwa muri Afrika, kandi 36% by'impfu zose ziterwa n'igituntu byihariwe na Afrika. Indwara y'igituntu iragoye cyane muri Afrika, kandi kimwe cya kabiri gusa cy'abayirwaye nibo babasha gusuzumwa. Rero ubuvuzi buri ku rugero rwo hasi kuri uyu mugabane butera umubare uri hejuru w'abapfa. Kandi mu mpamvu zitiza umurindi igituntu muri Afrika harimo ubwandu bwa virusi itera sida, imirire mibi, uburwayi buterwa na alkoholi nyinshi na diyabete. Turimo gupima abantu, turabashyira ku miti igabanya ubukana bwa virusi kugira ngo ubudahangarwa bwabo bwiyongere, icyo gihe ntibugarizwe n'ibyago byo kwandura igituntu nk'indwara ituma virusi itera sida ibazaza, kuko igituntu kikiri impamvu ikomeye iteza impfu ku bantu babana na virusi itera sida ku mugabane wacu. Ibimenyetso bizwi by'igituntu ni uguhumeka bigoranye, ububabare mu gatuza, umunaniro bimara igihe kirekire, rimwe na rimwe biba byoroheje. Iyo gihuye na virusi itera sida gishobora kugaragaza ibimenyetso nk'iby'ubundi bwoko bwinshi bw'indwara. Ushobora kubabara uruti rw'umugongo, mugiga n'igituntu bizahaza ibice byose by'umubiri. Ariko ikimenyerewe kandi cyanduza cyane ni inkorora imaze ibyumweru birenze bibiri.
Nyuma y'inkorora hashobora kuba hari ikintu kindi kihishe inyuma. None se wamenye ute ko inkorora yawe ari ikibazo gikomeye? Muri wese arakorora. Hari impamvu nyinshi zituma dukorora. Harimo kuba tutamize neza icyo turiye cyangwa icyo tunyoye. Hari ibiterwa na allergie cyangwa na COVID-19. Uretse imiti, inzobere zo mu kigo cy'ubuvuzi Mayo Clinic gifite icyicaro inaha muri Amerika zivuga ko umuntu yagerageza ibintu bikurikira mu koroshya inkorora. Wafata akayiko gato k'ubuki, wakwihagira amazi ashyushye cyangwa se ugakoresha akamashini gakwiza umwuka ubabereye mu cyumba, hari no kunywa ibintu bishyushye nk'icyayi cyangwa se umutobe w'indimu. Mu gihe bishobora kuza bikongera bikagenda, hari ibimenyetso byo kugaragariza ko inkorora yawe itari yo gukinishwa. Ibyo birimo igikororwa gifashe, kwipfuna ibintu by'umuhondo, kugira isesemi, umuriro, kutabasha guhumeka neza, guta ubwenge no gutakaza ibiro. Inzobere zivuga ko kwihutira gushaka ubufasha bw'abaganga ari ngombwa igihe umuntu yumva hari ikintu kirimo kumuniga cyangwa aruka, ahumeka cyangwa se amira bimugoye, akorora agacira ibibumbe by'amaraso cyangwa se ababara mu gatuza. Ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM riburira ko akarere k'ihembe rya Afurika karimo guhura n'ibihe by'izuba bikaze kuva mu 1981, kandi ko miliyoni enye z'Abanyasomaliya bazagira ikibazo cy'ibiribwa imvura nitagwa muri uku kwezi.
Ifam ya Habibayman iri mu majyepfo ya Somaliya imaze imyaka ibiri itagwamo n'igitonyanga cy'imvura. Amatungo ye yarapfuye kandi nta n'icyo yashoboye gusarura. Arimo arasaba imfashanyo hamwe n'abandi babarirwa mu 40,000 mu nkengero z'umujyi wa Bardere.
Ntawe udufasha, nta biribwa dufise, nta mazi dufise, eka nta n'impuzu zo kwambara, nta n'amahema yo kwikingamwo. Twahunze amapfa. Aha ndahamaze iminsi 158 nta biribwa, nta naho kuraza abana. Buri munsi ndagenda nkadodorera ababa mu bisagara nsabiriza ngo ndabe kwa abana bojya.
Kuva mu myaka 10 ishize Somalia yahuye n'amapfa ateye ubwoba, kandi bisa naho ikirere cy'isi kigaragaza ko ibura ry'imvura rizakomeza no muri uyu mwaka. Muri make, akarere gashobora kuba kagiye guhura n'amapfa mabi kurusha yigeze abaho mu isi, nk'uko bitangazwa n'urubuga rutanga amakuru y'impuruza ko hashobora kwibasirwa n'inzara ku isi.
Namaze iminsi 6 ngenda ku ndogobe ngo mbashe guhunga. Ubu ntuye mu nkambi ya Iftini mu mujyi wa Baradere. Umuhungu wanjye arwaye iseru kandi afite n'ikibazo cy'imirire mibi. Nasize umugore wanjye mu nkambi n'abandi bana babiri barwaye iseru. Napfushije umukobwa umwe nawe yapfiriye mu nkamba z'iziseru.
Ishami rya Runi ryita ku biribwa ku isi PAM rivuga ko ayari yo mapfa ya mbere akomeye akarere gahuye nayo kuva mu myaka 40 ishize, nyuma yaho ibihe 3 byikurikiranya byari bimenyerewe mu imvura bishize ntayiguye. Uyu muryango kandi uvuga ko abagera ku miliyoni enye muri Somalia bazakomeza kugorwa no kubona ibiribwa niba nta mvura iguye mu kwezi gutaha.
The food security situation is so poor. Those people have lost everything behind them.
Ibiribwa hano ntabyo. Bari abantu basize inyuma buri kimwe bari batunze, amatungo cyangwa se ubuhinzi, kandi bakeneye cyane ibiribwa, icumbi, amazi, ubuvuzi, bakeneye buri kimwe.
Umuvugizi w'ishami rya Runi ryita ku biribwa ku isi anavuga ko abana bagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane bari munsi y'imyaka itanu bazazahazwa n'imirire mibi bitarenze impera z'uyu mwaka niba nta mvura iguye. Akanama mpuzamareta ka Runi ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe katanze integuza ko ibibazo bikomeye nk'amapfa, ibihe bidasanzwe by'ubushyuhe bukabije n'uruvura rwinshi bizakomeza kwiyongera ku isi uko ubushyuhe bugenda buzamuka.
Umunyatuniziya kazi Kaima Gadur yahinduye ubumuga bwe mo ingabire afasha abana babayeho nkawe. Abahuriza hamwe kugira ngo abashyire mu mutima wo kudacika intege no kwigirira icyizere. Nubwo afite ubumuga yavukanye ku ntoki n'amaguru, afite impano harimo kubyina byatumye yegukana ibihembo byinshi mu rwego rw'igihugu na mpuzamahanga.
Navukanye ubumuga ku ntoki zanjye n'amaguru. Kuva nkiri umwana nagiye nkorerwa itotezwa kenshi n'ibindi bintu bibi bikozwe n'abakuru ndetse n'abato. Iri totezwa ryansigiye agahinda kenshi mu mutima wanjye. Ariko naratsimbaraye niyemeza ko uburyo bwonyine mfite ari ukwigaragaza kuri abo bantu ku buryo bashobora kunyubaha, kandi bikambera uburyo bwo kwihorera ku bajyaga banseka cyangwa se abatarankundaga, nkabereka ko nabashije ikintu kigoye. Kuko ubusanzwe umuziki n'imbyino ni ibintu bigoye kubishobora. Kubyina nkoresheje amano yanjye byari bikomeye kuruta gucuranga kanuni nkoresheje intoki, ariko biri mu bintu nkunda cyane, ari nayo mpamvu niyemeje kubyiga. None uyu munsi wa none nkaba nsohora ababyinnyi benshi bo ku rwego rwo hejuru.
مركز الثقافي الخاص هذا بتاعي هو حلمة كبيرة و
ikigo ndangamuco cyanjye cyahoze mu ndoto zanjye zagutse za kera, kandi byanteye akanyabugabo ubwo nagifunguraga. Nakira abana bafite ubumuga n'abandi bana, kandi neganya binyuze muri iki kigo kwigisha abana bose ubuhanzi kuko bubafasha kwigirira icyizere, kugira intego no kwigira no kwiga indangagaciro nyinshi za kimuntu.
Mpura na Chaima bwa mbere ni igihe yemeraga kwakira Sara, kuko si abantu bose bashobora kwemera umwana umeze nkawe. Ariko Chaima aramwizeye akoresheje ubuhanzi binyuze mu ndirimbo, imbyino no gushushanya. Afasha Sara kugaragaza impano zimurimo, kandi ubuhanzi bwagize akamaro kanini mu buzima bwe.
Ubuhanzi ni ubuzima bwanjye, kuko mbana n'umuziki n'imbyino. Ibi ni byo binezeza bikantera umwete wo gukora ibirenzeho, kuko ari n'inshingano kuri njye. Bisobanuye ibintu byinshi. Umuziki n'imbyino ni wo murimo ukomeye kurusha iyindi, woroshye kurusha iyindi, kandi uhebuje kuruta iyindi yose mu buzima.
Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku Ijwi ry'Amerika kuri w3 akadomo radiotvewa akadomo com. Naha dusoreje uyu munsi, naho ubutaha mukore kandi ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze.
Turagushimiye Jeni na bagenzi bacu bafashije muri icyo kiganiro bungabunga ubuzima. Juti mwese mkundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye mwaka kanya bigaruke ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye ingenieur tukaba dushimiye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashije kugiranya ibiganiro twashikirije Frederic Nkundikije njewe nari ndabihagarariye turabashimiye namwe juti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.